Yo, it's Brick on this one. 256
Disease Kiss.
Mukunda vida sanswe. Uwandi wose na sanze uwaruta. Mukunda vida sanswe. Uwandi wose na sanze uwaruta. Umutima wagutwe vida sanswe. Kiriza ateke hada sanswe. Baby, I wanna give you vida sanswe. Bidasanzwe ese kunja ngukunda wenyine wowe muza wanje wenyine palaf mazu yimpenje nyine birahira utazasiga nje nyine. I love you, love you, love you so much. Oh baby forever. I love you, love you, love you so much.
I'm your defender.
Ngukunda bidasanzwe uwandi wose nasanze uwaruta. Ngukunda bidasanzwe uwandi wose nasanze ubaruta. Undi ngeso zawe nkundu kute undi ijwi ryawe rimpamagara everytime. Mukobwa mwiza nkundi byumbwira and I promise to love you forever. I love you, love you, love you, love you. And I promise to love you forever. Ngukunda bidasanzwe uwandi wose nasanze uwaruta. Ngukunda bidasanzwe uwandi wose nasanze uwaruta. Penzi, 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 I love you. Ooh. I want you, I need you.
I love you, love you, love you, love you. And I promise to love you forever.
Ngukunda bidasanzwe. Uwandi wose nasanze uwaruta. Ngukunda bidasanzwe. Uwandi wose nasanze uwaruta. Ngukunda bidasanzwe. Uwandi wose nasanze uwaruta. Ngukunda bidasanzwe. Uwandi wose nasanze uwaruta.
Genius Empire.